Umunyamabanga mukuru wa FIBA Andreas Zagrikis kwigenekezo rya 12 za kuno kwezi niwe yandikira Jean Paul Manirakiza amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU arongoye ihagaritswe vyimfata kibanza. FIBA yibukije Manirakiza ko kugenekezo rya 9 kwezi kwa gatatu ko yabandikiye abasaba ko umugwi wa Dinamo wari waseruka ibirundi mu nkino za bar uwo kina utambaye Visit Rwanda ku myambaro yabo ikete ryasaba kandi umugwi wa Dinamo kudakina mu gihe ivyo FEBABU yasavye bitokwemegwa. Ni nako vyagenze gushika umugwi wa Dinamo ukuwe muri ayo mahiganwa. FIBA yagiriza FEBABU guca kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shyirahamwe ikanacafuza ishusho rya basketball muri rusangi. FEBABU isabwa kwisigura imbere y'itariki 23 za kuno kwezi kuri ivyo vyose yagirizwa. Abakunzi ba basketball mu Burundi agashavu ni kenshi basaba Manirakiza Jean Paul gutanga imihoho canke atabikoze agasezeregwa mu mabanga yiwe yo kurongora FEBABU ngo kuko niwe ntandaro ya vyose.
Bakuru b'imigwi bashamwe buryo ariko abarongoye inkino ubona ko babijamwe kugira baronke amaronko ntacu bakoze urumva birababaje kandi byaragaragara ahubwo dusenge ntibaducira inkoni ndende. Rero bitubera isomo kugira abo tuzozeza amabanga mu mafederasiyo mashyirahamwe y'inkino bari abantu bo babishoboye.
Ni ibintu birababaje, birababaje rwose, birababaje. Ntitugira n'uko twoshikiriza umubare dufise, tugiye kwibagira basketball mu Burundi tuyibagirijwe n'abatigeze bayikina canke abatigeze bayikunda. Imana nitugarukire, ariko tukizera yuko abarongoye iki gihugu ico kibazo bogihagurukira na cane cane bahagenze bakaraba kuyo umuntu atwara federasiyo ya basketball yo kombozwa nabo basanzwe bakorana maze bagashira imbere inyungu z'umukinyi wa basketball eka n'inyungu z'igihugu.
Kuva Dinamo isezereye mu mahiganwa ya bal inkurikizi kuri basketball ni nyinshi cyane kubera abakinyi batinya kumara igihe kinini badakina kubera ibihano bishobora gufatirwa u Burundi harimwe kumara imyaka 5 atamugwi witabiriye amahiganwa mpuzamakungu. Benshi muri bo bariko baje mu bindi bihugu. Abakinyi batatu ba Dinamo baramaze kuyivamwo berekeza mu higanwa ry'u Rwanda. Abo ni Otobo Israel yagiye mu mugwe APR, Nijimbere Gibert yasinyiye umugwi wa Kepler, Bero Mkanira yagiye mu mugwe Orion na David Deng yagiye mu mugwi wa Show Sport muri Congo. Kuri abo bakinyi hiyongera kumenyereza wabo Olivier Ndayiragije amenyereza muri kino gihe Titans aho mu Rwanda nyene. Uwundi mugwi watakaje abakinyi benshi bagiye muri Congo n'Urunani. Abo ni Landry Ndikumana, Eric Zigenza w'Urunani, Clark Dushime, Michel Bwanga, Mamadou Diome na Ereng bagiye gukina mu mugwi wa Amibeka. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uno mwaka ririko risane rigera ku musozo. Ku ndwi ya 27 Vitaro yatsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa cyabonetse mu gice cya kabiri cy'urukino cinjijwe na Alfan Bigirimana kuri penalty. Benjamin Kaze icegera cy'umumenyereza wa Vitaro arashimira Imana kubona batahukanye amanota 3 mu rukino rutaboroheye na gato.
Match yari igoye bagize amahirwe gusa turaronka iyo penalty. Mugabo match yari ikomeye urabona ko na amakazi twagiye turaronka ntitwagiye turakonkretiza minota ya mbere. Mugabo deze mita urabona ko hariho match yari igoye guca turagiriza Imana.
Mu gihe hasigaye inkino zitatu ngo ihiganwa rirangire, Vitaro isumbya Flambeau du Centre ya kabiri amanota 8. Mu rukino rwo kundwa ya 28 Vitaro ikeneye inota rimwe gusa kugira itware igikombe canke itari ronse Flambeau igatsindwa naho nyene izo bitwaye igikombe cy'ihiganwa ry'uno mwaka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.